Abakozi bakuru bakuru 8 bo mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bari bamaze iminsi 15 mu bihano byo guhagarikwa mu kazi. Umukuru w'igihugu abagiriza amakosa arimo kudatonda ku kazi ku masaha n'ubunebwe. Abo nabo umuhanuzi mukuru mu byo kumenyesha amakuru w'inyamitwe, umuhanuzi mukuru Charles Nkusi ujejwe iby'ingendo Godefroid Bizimana wahoze hari umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwa Ndenzako Albert Nasasagare yahora ari umukuru bajejwe kugendanira umukuru w'igihugu Jean-Marie Rurimirije, Colonel Firme Mukwaya na Pascal Banandagiye yahoze ari umushikiranganji w'ubutungane. Perezida Evariste Ndayishimiye yemeje ko yari yabahagaritse mu kazi kuva itariki 16 z'ukwezi k'umunani guheze mu kiringo cy'iminsi 15 hari kuri uyu wa gatatu aho yahura n'imvukira zo mu ntara ya Bujumbura.
Cyangwa 8 n'ugaye imvugo zo gatatu zifite
akibaza no gusina ndavuga ubwa mbere ndavuga ubwa kabiri aho ngiye ndiko ndahanura ngahanura
aho bagahora basaba amakonje bakamara igihe bari makonje ntabwo ndabaha ikonje ry'ingufu genda uryame uzogaruke ukora none akazi k'umukuru w'igihugu karigira ndahagarara byerekana ko arize n'ubundi ndabyikorera bahembwa badakoze aha bamaze iminsi 15 mu kiruhuko cy'ingufu ku ngufu kuko naho navuga ngo ndakwirukanye nkaza n'ubundi nawe azoza amezi uko nikambaze mvure wewe gushikaho ntana n'akagatsuzi.
Kubera Perezida Ndayishimiye ashimangira ko atakinini bamuhanuye muri iki kiringo bari mu bihano yatangaje ko azo bakata umushahara
kandi agacahembwa ko yampanuye neza nonehembwe kandi arije nagukoreye kandi wewe nibagaruka umushahara nzawukata wa kabiri nce nteranje ry'amahera yose nkenda kuraba abenegihugu ndayafashisha kuko yarayiwabo ndayabakata umwe wese azohembwa inusu nce ndayajana ntabuze n'umwenegihugu nk'ubuyuganiwe mu bitaro yabuze amahera yo kuriha
umwe mu bari kuri urwo rutonde yabwiye Ijwi ry'Amerika ko intandaro y'ibihano bahawe ari ugusiba cyangwa kudatonda ku kazi ku masaha. Icyo gihe umukuru w'igihugu yari mu rugendo rw'akazi mu ntara za Gitega, Mwaro, Bururi n'ahandi. Umwe mu bahawe ibyo bihano yikeka ko umukuru w'igihugu yashaka kumenya ingene abakozi batandukanye bakora akazi iyo umukuru w'igihugu atari hari. Kuri uyu wa kabiri aho yahura n'urwaruka rwo mu gisagara cya Bujumbura, Perezida Evariste Ndayishimiye yumvikanye afitiye agashavu bamwe mu bamenyeshamakuru yita ko bacafuze igihugu arongoye. Aha aje mu rutoki kuri Ezras Ndikumana akorera radio y'Abafaransa RFI na Antoine Kaburahe atwara ikinyamakuru cigenga iwacu. Aba bose barahunze igihugu.
None nyine bari bavuga ngo bitaro by'ubundi byose byuzuye mu corona ngo abantu bahoye niwe mu bundi koni ruzuye ibyansi mu kwita ukoneka ntutse mugaye tumwe ugiye tumwe umumenyesha makuru mpuza makuru kandi no mu Burundi kwa igihugu cyawe cyakoreshe kigamye kuja ukandi ibyacu kubera amazi ugasa neza hanyuma mu nyuma ngo nuko ngo wamaze kubyimba ngo bice gihugu n'igishake gipfe bamenyesha makuru namwe ndabatumye nubwo agatuma abarundi bose baba bazi dusigaranye amenyesha makuru babiri bonyine basambura igihugu mugabe we numvise ngo yikosoye ngo yababwira ati cyenda bihebye ubutumwa bwaramushikirije muramubwira uti nisawa uti ko yikosoye barambwiye ko Kaburahe yavuze ngo yasigishirira ndabihutse muramubwira muti yavuze ngo wakoze utitubwira nujya mugenzi wawe ndababihuye.
Tumurondeye Ezras Ndikumana yatwishyuye ko ataco yobivuga ko kuko kuri we bitabereye kwa aja mu mpari n'umukuru w'igihugu ciwe. Iradiyo y'Abafaransa RFI Ezras Ndikumana akorera yashize habona itangazo yiyamiriza iyo mvugo y'umukuru w'igihugu. Ku Rwanda rwa Antoine Kaburahe arongoye ikinyamakuru iwacu wewe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko atana kimwe akora co gucafuza igihugu camwibarutse. Naho we na mugenzi we banse kuvugira ku vyuma vyacu bifata amajwi. Kaburahe yongeye ko ati nimba noba narigeze n'umunsi n'umwe kuvuga ibintu bidakwiriye babivuge babinyagirize ariko ndazi ko atavyo bazokwigera baronka nkuko namye sinzo kwigera mba mu mugwi w'abasambura. N'amashirama atandukanye y'abamenyesha makuru yateye ivyatsi yo mvugo ya Perezida Ndayishimiye. RSF Reporters Sans Frontieres y'abamenyesha makuru batagira imbibe ku isi irimo na ko Antoine Kaburahe na Ezras Ndikumana bazira umwuga wabo wo kuvuga ukuri. Nayo IBJ urunani rw'abamenyesha makuru mu Burundi avuga ko imvugo y'umukuru w'igihugu igamije gutera ubwoba abandi bamenyesha makuru bakiri mu gihugu cyane cyane ku nkuru zijanye n'ikiza cha COVID-19 umuhinga yigenga mu byo kumenyesha makuru yabwiye Ijwi rya Amerika ku imvugo n'ingingo umukuru w'igihugu amazi iminsi akoresha byerekana agashavu ariko kagamije guhindura ibintu mu ntumbero nziza nayo ku byerekeye abamenyesha makuru uwo muhinga ari Bujumbura atashimye ko amazina yiwamenyekana yibaza ko umukuru w'igihugu ashaka guha gasopo abandi bamenyesha makuru ariko atarinze kuvyerekana. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku Ijwi rya Amerika.